Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika ligiye kuwashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi mu Kinyarwanda muri bene za nshuti mwese turi kumwe. Uyu munsi ni kuwa mbere tariki 12 y'ukwezi kwa gatatu umwaka w'2018 ni saa 10 zo kumuhingamo mu Burundi mu Rwanda muri kumwe na Frederic Undikije. Impunzi z'abarundi zirenga 200 mu ndwi iheze zaravuye mu kampi Kamanyura mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zija iugarama mu karere ka Rusizi mu Rwanda. Izo mpunzi mu iki gihe ziri mu kampi ya gateganyo ya Nyarushishi zabwira radio Ijwi ry'Amerika ko zari zaronse amakuru avuga ko abatitsi b'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari bafite umugambi wo kuzirungika ku nguvu mu Burundi igihugu cyahunze. Izo mpunzi ahanini ngo ziyoboka umufasoni azwi ku izina Zebia. Imiryango izo mpunzi yasigaye mu Burundi iratera kamo gasaba kw'abana bakurikiye abavyeyi babo bayoboka Zebia batahukanwa mu Burundi kugira ngo bareke gutakaza umwanya baje mu mashuri nk'urundi rwaruka. Mu ndwi iheze nyene urunani rw'amashyirahamwe yaharanira agateka kazi na muntu mu Burundi FENADEB agateka kabana mu Burundi FENADEB rwarateka kamo gasaba leta y'u Burundi kumvikana na leta y'u Rwanda kugira ngo agateka kabana bahunganye n'abavyeyi babo bayoboka inyigisho za Zebia kubahirizwe. Izo mpunzi z'abarundi ziyoboka Zebia zimukiye mu Rwanda mu gihe mu ndwi zibiri ziheze impunzi z'abatutsi wa Nyekongo zari zagiye gucumbika ku biro by'ishyirahamwe mpuzamakungu bijejwe kwitaho impunzi HCR zirukaniwe zigasubizwa mu kampi yazo ku nguvu. Ibibazo by'impunzi mu makampi yatandukanye haba mu buseruko bw'igihugu cya Kongo canke mu yandi makampi impunzi ari mu bindi bihugu bihana imbibi n'u Burundi birimo amagara y'abantu, ubukene bw'ibifungurwa bikwiye hamwe n'amazi ni ibibazo biguma byiyongera. Mbega ikintu abatetsi b'u Burundi bakwiye kugira ngo impunzi z'abarundi zahungiye mu bihugu bihana imbibi n'u Burundi zitahuke mu gihugu cya zibarutse n'ikihe. Mbega ikintu co tuma impunzi zitagira amazinda kuvyerekeye umutekano wazo mu gihe zotahuka mu Burundi n'ikihe. Amakungu intara ya Afrika hamwe na karere vyokora iki kugira ngo igitigiri c'impunzi mu bihugu vyo muri Afrika yo mu seruko kigabanuke n'ikihe. Kuri ibi bibazo byose rero uyu munsi twatumiye umwunganirizi w'umushikiranganji yajejwe intwaro yo hagati mu Burundi akaba kandi n'umuvugizi w'ubwo bushikiranganji Terence Ntahiraje. Mwiriwe neza mushikiranganji Terence Ntahiraje.
Ndaramukije mwese makuru kuri Amerika, ndaramukije n'abantu bose bariko batwumviriza.
Murakomeye?
Yego turakomeye cyane kandi tumeze neza, turi hano i Bujumbura mu gihugu cy'amahoro n'umutekano kandi tumeze neza.
Ni byiza cyane rwose twatubiye kandi ambasaderi Gamaliel Ndaruzaniye yigeze kandi kuba umushikiranganji w'u Burundi ajejwe indero n'inyigisho yarakoreye kandi ishyirahamwe mpuzamakungu. Mwiriwe neza ambasaderi Ndaruzaniye.
Mwiriwe neza Frederic. Ndaramukije kandi mushikiranganji Ntahiraje.
Murakomeye namwe?
Namahoro.
Ego mitwa twatubiye kandi na Nyandwi Dionise akabari muri komite y'impunzi z'abarundi. Mwiriwe neza Dionise Nyandwi. Murakomeye?
Ego turakomeye.
Ego nashaka dutangure kuri mwebwe nyene Nyandwi Dionise, ibintu byifashe gute mu kampi ya Nyarushishi?
Ibintu byifashe neza, baratwakiriye ariko baradufasha mu buzima bwa misi yose ko ngaha.
Ego murashaka kutubwira amajambo make ikintu catumye muva mu kampi ya Kamanyura?
Avuye kubera hatwe dufise umutekano muke. Hari habaye
urashaka kwegera telefone ukavuga cyane?
Hari habaye amanama yo kugira batwice batumarire hanyuma bashaka gusaba ubuhunge mu Rwanda.
Abo bashaka kubica ni bande?
Bashaka kutwica imforesore z'abarundi zandi zimaze nyinshi zikitsura aho tuba bifatanyije n'abanyekongo barimo abapolisi n'abasoda.
Izo zari zavuye he mu Burundi?
Twatubonye muri Kongo ntituzazagize zite.
Hari ikibazo n'amakuru avuga ko ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe kwitaho impunzi zari ryabasabye ko mwokwiyandikisha, muraha kwiyandikisha, ayo makuru niyo?
Ya ntitwatse kwiyandikisha ahubwo twari twarabwiye ko dufite amakenga ku buryo bwa biometri udahuye n'icyo twemera.
ibyo mwemera n'ibihe mwebwe
twemera kwandikwa mu buryo busanzwe atari ubwa biyometri
muri iki gihe kandi muhungiye mu gihugu cy'u Rwanda hariyo impunzi z'abarundi impunzi z'abatutsi b'abanyekongo zirukanywe ku nguvu mu aho zari zahungiye ku biro by'ishyirahamwe mpuzamakungu aho mwebwe ntimufite amakenga namwe ko bishobora kubashikira
twebwe kizofika tukucakira
mu Rwanda muza kwemera ko babandika ibiro hashtag bibandika bikoresheje ubwo buryo mwanse
turacyabisaba turarindiri
reka namwe umushira ntahe transe ntahiraje mutubwire impunzi z'abarundi ziramaze ikiringo kirenga imyaka ibiri zibaho mu buzima bw'impunzi abantu bose bazi ko bugoye turazi ko hari impunzi zimaze gutahuka ariko ntawo kwirengagiza kwitiriye umurengera c'abarundi bakigorewe hanze ikintu coba carabaye ingora bahizi kuri leta y'u Burundi gushikaho idahumuriza abenegihugu ngo batahuke mu gihugu cabibarutse n'iki gituma izo mpunzi zose zitaratahuka muvuga ko hari amahoro mu Burundi n'iki
ego murakoze cyane Frederic Nkundikigiye kubaza ikibazo cyiza cyane mwese murabizi yuko Uburundi mu 2016 byabaye ijya mbere abarundi bahunga tukagira ngo abantu bose bakaba twumviriza mwaze kurundi bwari bahora n'amakuba aho intwaro z'igishinyo byagenze na kwitana na kudeta kuva uko byagiye birakurikirana ntabwo ndakwisubiramo ibyo bikaba byatuma hahunga hafi bashika ubwiyoni muri abo abarenga 3 bakaba baramaze gutahuka aho hari gushika mu 2014 ibyo ubundi rero hari ikindi kibazo cya politiki niho abari mu bwa bakeya bashoboye kuko ugereranije abari barahunze abo ari bake cyane nk'uko benshi bigenda yuko menga ubu niho bahunze abantu benshi hanyuma uti mbega none kwereka yavuze ati batahe iyo ntamba minini izahe ni igituma badahumurizwa nagaragaje yuko ihunga cyo mu 2015 byarimo politiki nyinshi mwese murabizi ingene byagenze mwarabikurikiranye se bigarukamo harabaye abanyapolitiki bamwe bamwe bifadikanije n'abahoze badukoloniza batashimye intwari ihari barabwiye ngo bayitembagaza mu Burundi ibyo kandi bigaragaje uhera umugumo yatanguye ibyakurikiye ingene babwira abantu ko amasoseseka bakavuga ko bazohunga wihweje ingene abantu bose bagomba kugenda bafata amapasiporo ubu naho ngo nafata pasiporo kuko umwanya ntubukiriye wihweje ingene abisi ya HCR mu Rwanda yaza ku rubibi akaguma ategereye apakira abatwara abantu batabwiye muri voyage tutiriye tubibona niko byagenze ni ukuvuga rero ryari ihunga rifatariye na politiki idasanzwe ntabwo mbaberekana yuko mega mu rundi gihugu byarayangaye abantu bose bahunga ariko siko byagenze leta rero ntuvuge ngo ntabwo ariko arataha reka sure minsi gatoya ariko aratwumviriza yuko kuva mu 2016 gushika 2017 hatahuse abarenga 200,000 ibyo ni ukuri kugaragara hanyuma kuvuma akatuvugana gushika ku gihe cy'umunani z'ukwezi ntwa 2018 kuva mu kwezi kwa mbere gusa hamaze gutahuka 5,592 n'ubu tuvugana intumwa dushikira ngaje turiko turavugira muri aka karere hagati mu gihugu n'ibyo koko kundi igihugu baduze mu mariya mu gihugu gutegera bene wacu ni ukuvuga dufite urutonde hamaze kuza inshuro 10 kuva mu kwezi kwe kuva igihe cya 2005 kwezi kwa mbere uwo mwaka gushyira igihe cya 8 uwo mwaka nyine urumva kwa kazi kwa gatatu hamaze kuza abo bantu bose ndakubariye barimo imiryango 1,500,000 ni ukuvuga dufite porogaramu y'umwaka wose ntibyigeze bihagarara ni ukuri abifuza gutaha ni benshi murazi kwita ziyaho yari yarishije abarenga 40,000 sinoreza ngo mvuge rero ngo hari ikintu kibuze turashimira rero bacu ariko turatahuka tugatera akamo n'aba bari mu Rwanda cyangwa muri Kongo bifuza gutahuka muri Kongo bari batanguye ariko niba ariko baraza hanyuma rero tukabona yuko n'abandi abari aha mu Rwanda n'abagenewe hoteli intambwe bakakuza batorote kuko mu mwaka uri twatuye abarenga 300 bamwe ntibazakira ubundo mu Yinga Kayanga n'abandi bavuye imahama mugabo bakaza mu buryo bunyegeje bataba kuko
ababyeyi
kubemera babiye ikambi y'imahama
ababyeyi
bimeze neza twasaba ko amareta abahaye indaro yo byorosha kugira ngo bose gutaha bose batahuke
ababyeyi basigaye mu Burundi batandukanye n'abandi bavyeyi bakurikiye Zebia barasaba ko abana babo butahuka bakaje mu mashuri ikintu leta y'u Burundi ikwirakora kugira ngo ifashe muri icyo gikorwa n'iki
murakoze cyane kubona icyo kibazo ubu yamera kudakoreshuza amakuru y'uwo mwene wacu ari hariya mu ikambi y'impunzi mu Rwanda Nyamba Nyarushishi avuga yuko hari abarundi bagiye muri Congo ngo kugira amanama yo kubatera mbega imwe barondera kwika abarundi abantu bahunze cyane nibaza yuko iyo ari imvugo ya politiki yateguwe murabye ko mbese zigeze ku bindi bantu hagati y'izo mpunzi nyine bya Zebia n'abasirikare ba Congo n'abantu bagapfa ibyo fatashishwaro muri murabye ko byabaye cyane nibaza ingene abantu bitwa basenga Imana bemera Imana bokora izo zinguvu zo kugwana nabantu muravye kujya mu gihe yuko ataburongozi butava ku mana ninde muri kongo hari uburongozi kuko bavuga ko arabakirisu angira bwe nk'umukirisu sinzi ko abayisilamu bashaka kwagizira gupfa nyene biranditse haba mu gitabo cy'Imana cya Katolika cyangwa cya Protestant biranditswe yuko ataburongozi butava ku mana none nabo bantu batemeye ubwo burongozi kandi bemera ibiri muri yigeza bw'Imana ije bivuga bimeze gute nta barundi bakeneye gusesa iyo maraso bikuri abantu bafite ibibazo nibayivuge narafite kugariza amategeko agenda igihugu barimo agenda hasere ubu bagiye mu Rwanda none mu Rwanda niba babonye hari igihugu kitubahiriza amategeko cyane bade ko naho mu Rwanda ari igihugu gitubahiriza amategeko kandi kiyisunga cyane gose ariko gituma nabagombye kugira igumuko muri iyo minsi heze bitaburuhe harimo n'abarashwe nibaza rero nti icyo gihugu kizokwemera kubabika batarifu bishyize amategeko kumbure kizobagarira mugabo atari hase nayo hasira amategeko yaratomboye namwe ku isi mbere n'ibikoresho hasere yo mu Burundi heruka kuronka kugira ngo batangire bava mu Tanzania biyandikisha muri ubwo buryo babikuye mu Rwanda
yego meje
cyabye mu Rwanda cyo bundi cyaraje kuko ibindi babishyira mu Rwanda kuko iyo hari stoke yaba bavuga ko ari iri cyaraje twakoranye na Gashya ngo bere ifoto z'amakori kugira ngo bashobore kubyosha bize byarinjiye kandi byagenze neza kwakubwira rero yuko sinibaza yuko mu Rwanda ariho bagiye ngo bagwitaha batemera amategeko
yego meje
kandi umuntu wese ku isi atubahiriza amategeko y'igihugu kombe bizaba bimugora
yego meje namwe
rero nta barundi bari kwaraho twifuza yuko bose botaha abo bantu rero basaba yuko nitwe kusubana abana bagataha buje abana bari mu bibazo saba bari muri abo kwaje bijya gusa buje naziye zindi mpunzi mu guhunga harabagenda batwaranya abana babandi buje ni kubimeze nico gica muri izi mpunzi hamari ho namashira hamwe agenda afasha abana ico bita za fara na kompanyi mu gifaransa buje mu makambi yose y'impunzi harabaho amashyamba mu makungu akurikirana bajya abana babakagira abavyeyi bajya abana babahunganya n'imiryango
n'abo
bandi bose ico kimwe mugabe abantu bose witwa impunzi baba ari mu gihugu bahubwiyemo n'umushinga kuguhase
reka
ntigire ububasha
kuko tutabisha amafingo filime cyane he transfer ntayaje
shikora gusa nuko isaba yuko abifuza gutaha bose ibyo bose cyo bareka bagataha barakoze cyangwa abana hari na gataka
yego me
n'amategeko agenda ndongo yakubagiza
yego me namwe ambassador ya Mariel ndaruzaniye ikintu umwibaza ko cokorwa kugira ngo abarundi bari mu buhungiro batahuke n'iki
murakoze nibaza yuko ikibazo mabaje ubwa mbere cy'aba bantu bahungiye Kongo bagahungira mu Rwanda kera bari bahunze Burundi icyo kibazo kirahambaye cyane rwose kuko mu kindi bavuga ngo nta utinye ishyamba cy'icyo bari huyemo abo bantu rero bahungiye igihugu umbure barazi Burundi barazi bose ico bahunze ahantu bavuga ko bahunga ahantu isi businde sino bijya koreyo cyane mugabo ikiba baje ubu nuko naho bahungiye basanze badatekaniwe nibo babizi igituma badatekaniwe kandi ni kubumviriza uko nibaza jewe nk'abarundi abarundi leta ishinzwe kurya ishinzwe n'abarundi bari mu gihugu ni kubumvira rero kugira ngo bategere icyo kintu bahunze basubire gushyira umutima hamwe nibashyira umutima hamwe bavugane neza gutahuka ko ndazi neza ko gutahuka i Burundi mugabo batarahumura biragoye ikibazo gihambaye cya leta rero y'u Burundi ariyo nyine abo bantu ni uko yogereza gutegera icyatumye bagwa igihumura niyo bahungiye naho bagashobora guhunga ubwa kabiri ikibazo gihambaye nibaza yuko twokwitaho hanyuma leta ya Congo ishyira avuga kuri ivyo bintu onu twarumvise ko babafashije kurengana abasirikare bari mu MONUSCO u Rwanda rurabakira kuko bari bahunze wakiriye impunzi ivyo nibaza yuko rero leta y'u Burundi yokwitaho cane igituma abo bantu baguma bangara kandi ari benegihugu bakabumviriza bagahumura nibahumura barabingire batahe i Burundi asubire mu zabo ikibazo cy'abana bahunganye nabo ntigishobora kuronka inzu conyene hatabaye ikibazo cy'impunzi zose bari kumwe ababyeyi babo bagize guhunga bari kumwe bagata abandi i Burundi none ninde yosaba ngo abana bagiye bavuye i Congo bashike barondera amashuri i Burundi kandi umutima utaratuza hamwe n'ababyeyi ikibazo gihambaye nibaza ko leta y'u Burundi leta ya Kongo yabakiriye azumba nihirira byiteze bo kwiheza hamwe n'abahinzi impunzi ingene abantu bahumura bagasubira kwiyumvira yuko bogira umutekano iwabo mu gihugu niho bazashobora gutaha ho nyine
mu kurindira icyo gihe cyo gutaha hari ikindi kibazo gihambaye cyane rwose cy'ukuntu abo barundi bari Kamanyola badashaka kwiyandikisha hakoreshejwe uburyo bwa biometrika murafise murasha kugira icyo muvuze kuri icyo kibazo cyo kutiyandikisha
uko navyo muramba barafise sinderutse cyane iminsi myinshi Burundi nagiye kera gukorera handi muri ibyo bibazo nyine ariko abo bantu ikibazo bafise icyo biometrike ikibazo bafise nuko bahumura mutima kumbure hari icyo bikanga muri icyo kuko sinzi gutuma bavuye n'ingene bavuye Burundi icyo bikanga muri aza biometrike bo kivuga ntibabumvirize bababazi icyo bahungamo kuko amaze imyaka hafi irenga ibiri babazi banditswe ukuntu ni kuko icyo cy'ubuhinga bushasha cyabateye ubwoba uwo begera buhororo naho nyine bubabwira igituma kibateye ubwoba kuko uko nibuka mu minsi iheze abashyika hafi 40 muri bo barishwe n'abasirikare b'ikongo icyo kibazo n'ubundi cyaronka inyishu acari yankete ya ONU sinzi ko leta zigira yankete z'iwacu mugabo icatumye bahuha batagisiguye bo nyene kandi mubandi bakaba gatuye umutima hamwe
Ya kibazo kino cishura. Egome, moshi anahe nyandwi Dionisa hari ikintu abarundi bahungiye muri yo kampi bosaba bakabona gikozwe bagashobora gutaha. Hari ikintu cyo tuma leta y'u Burundi yokora kugira ngo batahuke.
Ikokwa izo leta yakora kugira dutahuke si bike. Ubwa mbere mukugira mu bihugu guhunga isoteko ryagiriwe abasengera ibusinde kuva mu myaka 2005 byagiye biraduga 2008 biraduga gushikaho mu 2013 abantu biyitwa ku mugaragaro bafitwe n'igipolisi babahora ko bavuye gusenga imbere y'uko haba bijya kwiyamiriza manda ya gatatu zagizwe n'abari mu bya politiki abantu bose basengera ibusinde bo mu ntara ya Kayanza intara ya Ngozi bose barirukanye mu mihana yabo hakoreshejwe urwaruka hakoreshejwe abapolisi bahaga bayiga kubicura ahungira mu mihana yabo basangiye gusenga abo basangiye kwemera za Bujumbura n'ahandi rero haba hadutse uruhamo rudasanzwe rwo gutuzwa mu itongo rya muntu abantu bose batekera abagore n'abana basangiye uko kwemera baragenda bati ngo barahunga haciye ibintu bisingana nk'ukwezi amezi abiri niho haduka ijya myiyerekano y'abiyamiriza ikintu cya gatatu kutwebwe ntitwagiye muri iyo myerekano bitumwe n'uko ubutumwa bw'umubyeyi Bikira Mariya bwadusabye ko tutoza mu by'imigambwe nta mugambwe kimwe mubwo twarabigize kuko hatwagiza yuko umenga ntidusize kubiri n'imigambwe nyine bakomeza ko dusize kubiri n'imigambwe bumva iki gicumuro tubona yo guhunga kuko nta muntu murazi impunzi zagiye hanze y'igihugu abagiye mu Rwanda bari i Mahama abari abari za murongo za rusenda hiyo muri Kongo bayitandane muri aza barundi bahundi nyene bangana natwe rite gihe ite kidiyo hamu rugira kabiri
mushana iterance nahiraja ibibazo mushana he nyandwi ashikirije byoba bishora kuba mu nzira mu gihe izo mpunzi zotahuka zobandanya gutotezwa kubera ngo zisenga
murakoze cyane nago mu mayo ntango umuco wo kubyo yashikirije guhunga si byiza kandi birababaje twese twarabaye impunzi kandi nta buzima bwiza bubaho icya mbere bamenye yuko hajya umuzee muhi wabo niho abatunganiwe neza cyane hanyuma aragenda bamenyeshe yuko mwese mwarakurikiranye ku munsi ishatse bahunga narinzi yuko simugiye gucurundi gusa mbere no kwisi igihugu cyose cyasigaye gitunganijwe uburenganzira bwa muntu burahari mu gusenga mu kwishyira no kwizana mugabo bese amategeko mu Burundi wacu rero sinzi ko ariko bimeze iyo muri Amerika cyangwa ahandi kubwira abantu baje hamwe banabira ibintu by'amasengesho nuko bashinga ishengero bashaka gusengeramo amashengero ya kera ya kiliziya katolika y'abaporoti ayandi yagiye aravuka atari make hariho amategeko rero abigenga aba mwarumvise yuko ari abantu badutse bajya gusenga mugabo akavuga ko ari abakatolika hanyuma indogo za kiliziya katolika mu Burundi ziti nyabura nyabona abahita babyo bintu kuko biri kubagira ngo bijyanye na kiliziya katolika hanyuma rero leta urabizi yuko iyo umuntu yishyiraho muri iki kibazo nikitura leta iyo ishinzwe ifite ikibazo kanaka cyangwa kiliziya katolika n'iyindi nikitura leta yishyiriza kubahiriza amategeko ati nyabona nyabona aba bantu saba katolika iyo abari abantu bakeneye gusenga kumbure ku bundi buryo bwabo nta n'umwe yabuje kugira ngo baje hamwe bagire idini ryabo mugabo baje kwiyitirira igini rya katolika cye tuvuga abashaka sindi mukatolika cye navutse n'umuporoti waba babamwe ko navuga ko yandi mukatolika abana bana gatoya mugabo twebwe duhagarariye amategeko abo mu protestant cyangwa mu katolika cyangwa mu islam amategeko agenga amashengero ashaka kubahiriza naho Rwanda bagiye kibwitaha nawo nyene hazubwa amasengero ngandi ki ati ko arubahiriza amategeko ni menshi ndiba ziri ko bazogenda ngaho nabagire kugira ibintu bitajyanye n'amategeko ibyo bya katolika murazi ko ari imwe ku isi ntabwo ndi kibazo bemera yuko bashobora kuzana imico n'imigenzo itajyanye n'iyo ekleziya kuko batuza kubahiriza ibyo ishingo ribasaba atari uko naho ntabwo bazasaba leta bati nyabona yabona abantu bitwishyura bya katolika si twebwe dushaka yuko baza kudukorera ibitari byo aho icyo cyo kibazo bagize hanyuma rero rimaze kubihagarika ibyo bintu none wewe usenga Imana bakavuga bati nyabona yabona wewe ibyo bintu bihagarike nimba ukeneye gusenga hari amategeko abigenga hari ibisabwa ugategura dosiye ugasaba ugashyira ishengero ikwemerera basanze ari kurigana iby'abandi ari ibyawe bishasha wazanye amategeko arakurikizwa hari ishengero ryawe ikemerwa ugasenga mu burenganzira bwawe dufite amashengero ubu arenga amajana atandatu mu Burundi yumva yuko ntabwo kwizana we amashyirahamwe yoyo arenga ibihumbi indwi mugana rero bakuvuga yuko aho twebwe leta iruguriye imiryango no muri burashima ko ariho bamwe batahutse no guha n'akaro rero ko umukozi wa leta ndi yatahutse uyu yaranze kugira ngo asubire mu kazi kandi ntizobikora kuko yari umwigisha nawe yari yasanze ibyo bintu biramurengera abantu rero abarundi bacu bose bahunze ko tubafata bose ko ari impunzi bisaba bakurikiye ibyo n'abandi n'abana n'abarundi b'iwacu nibatahuke hari baje mu Burundi nabo abandi batahuka bose bubahiriza amategeko y'igihugu ntabwo abo bwinga bayabayeho ku isi ntibazabeshe imana kuko imana ibasaba nayo ko bayubaha mugomba kubahiriza n'amategeko y'igihugu cyabo ibyo niko bimeze kandi ni ku isi yose
ambasaderi Gamaliel ndaruzaniye icyo ni kibazo ayo matata ari hagati ya ekleziya katolika n'uyu murwi wasenga w'abarundi eka hamwe na leta ni kibazo cyo turego umuti bice mu butungane uko siko byogenda
ubwa mbere sinibaza yuko ikibazo bafise gihambaye cyaho basengera bari barahunze mugabo ubu ikibazo bafise gihambaye kiri uko abo barundi bashobora kubaho bakava muri ako kaga bagasubira kuba abana b'u Burundi nk'abandi kiliziya gatolika niyo yafise ikibazo nabo irafise umuyo wo gushinga urwo rubanza kuko ntibagiye nibaza ko mu gutangura narabonye misengezo batwereka sinzi ko babeshe hari umupadiri mukuru yari yagiye guhereza icyo kibanza ku musaraba wari ibusinde icyo kibazo rero kiliziya gatolika ikoreye yituje bogitorera ikibazo mu ituze abantu batangize guhunga igihugu abasenga saa gatolika gusa harasenga n'abandi no muri gatolika naho nyene ntibamwe basenga bimwe bose muribuka ingene uyu mushya ntahe ntahe bava mu poroti ingene wa poroti batanguye kera habaye ikibazo muri gatolika amarutera ashinga ibintu hanyuma n'abandi haza igirizi protestante mu nyuma ibyo rero nibaza yuko bikizi urundi ruhande dukuronderamo umuti kandi amakereziya yotora umuti mwituze igihambaye ubu ni kuko abarundi baguma baturatura icyo kibazo kigoye leta icyo kibazo kigoye amakungu kuko abarundi baturatura bakabura aho baba kandi bashobora kubaza ikibazo cy'abagaronga umuti mu gihugu
yego
aho bari bigiye hoba rero ko leta y'Uburundi yitwareka abo bavuye ikongo ariko ikibazo cyose cy'impunzi ikibazo gihambaye ko igitigiri numva bavuga muri woni bajyane na 30 kumbure cyo kwiyongera cyangwa gabanuka kandi bataha naho basigaye ibihumbi 10 gusa leta ntiyoryama ngo hari amahoro naho basigaye 500 gusa bagomba gutaha ari bonyene ngo bumvize bakagira ngo batahe mu mahoro kugira mu gihugu w'umutekano.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumurabandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Jean Bosco mwiriwe neza.
Muraho muraho twe ni mu gitondo.
Yego muri hehe Jean Bosco?
Muri Amerika muri South Carolina.
Yego izina ry'ikirundi ninde?
Bwenge Jean Bosco.
Bwenge duga ku ijambo ikibazo cy'imviro.
Yeye ni cy'imviro.
Yego
abo bantu bo mu Businde niho mvuka. Bamwe ni ba marume abari babyaranje je numva ibyo bitwaza bidafise ishingiro kuko ntiwovuga ko urimo uraharanira ibintu byenga ukaja guhangana ukoresheje ibintu by'ibibando ibintu by'inkoho ica kabiri muravye uburundi ibihe byari bwari burimo abantu bagahurira kumuhana kandi aho mu Businde hari hagashuri bategeza guhurira ko ka Ekleziya Katolika ariko bagashima guhurira mu mihana hari habava muri Kongo abazi Bujumbura abava mu Rwanda bose bagahurira ku gasozi kandi hari isengero yo numva yuko ibyo leta y'u Burundi yakoze atakibi cyabo murabe yuko batabarimo barakoreshwa n'amashetani je nico cyimvura cyane.
Murakoze Bwenge Jean Bosco Ricard.
Kandi no mu Rwanda bagiye ntibazoja kuza barahurira mu mihana y'abantu kandi hari hamasengero kizobyemere cyanke Ekleziya Katolika biyitirira izobyemera tugira Imana.
Murakoze Bwenge Jean Bosco Ricard. Reka duhe ijambo Dionise Nyandwi yagira icyavuze ko byo mushikirije.
Uyu Bwenge Jean Bosco birumvikana kumenga ari kure yo mu Businde ariko icyo novuga nuko ni Fatima bikemere yahagaze ku Gisaka hejuru atanga ubutumwa bwiwe mu Businde bikemere yabonekeye umwana w'umwigeme w'imyaka 4 kuva mu 1900 umwana hava arakura hava haboneka agasozi kari impande y'imuhiri wabo niho ubutumwa bwabera kandi nta ngore zigeze ziba ngore zigiye kwaduka ejo bundi aho batanguye gutoteza abantu kubafunga cyane biteye ubwoba kubakubita kohereza igufa kwica kurasa gutuza mu mihanda abantu bagahungira ahandi hantu aho niho hadutse ingorane naye handi ho twebwe ugusenga kwacu nta kintu na kimwe konona nta muntu gusa kuno munsi azose twitubwira keretse udufitiye akajirya nyene ngo twamwononere mu ku by'amasengesho yacu nibaza yuko ageze neza no gushinga intare yuko ku icyo kibanza yahabonye abanyarwanda abanyekongo icyo atavuze nuko yahabonye abanyetiyopiya abanyakenya abantu bavuye mu bihugu birenga 12 bago bahora bahahurira kubera ko ubutumwa bwari nkora mutima.
Igomereka duhe n'ijambo mushyana yitiranse ntahiraje agihe cyavuze ko byashikirijwe na Bwenge Jean Bosco akanya gatoye cyane rwose umunota umwe
murakoze ibyo birumva nakumvise makuru ko bitoroshe nawe urabyumva none cyo bita la foi ishobora kuvuga ukwizera shuge no bisigura n'ibintu kwemera ikintu utabona ugashyiramo ukwizera kwawe kuri icyo kintu ariko kuri biragoye mugabo iyo umuntu agomba kugira idini cyangwa ishengero hari amategeko by'ukuri aha rero nagira ndababwire yuko nk'uko uriya muri Amerika yabivuze ni kuri iriya benshi naho muri Kongo yaziko bahanganye naho mwavuze ko ari abantu bapfuye ni ikibazo nta muntu yitiriye Imana aza guhana n'inzego za leta cyangwa iz'umutekano agomba gukoresha inguvu muri cyangwa ibiriya mu bisanzwe ntibibaho umuntu abasenga Imana hanyuma nyakubahwa Hagamariyeri yavuze ati hariho n'umupasi yagihezagiye erega amasengero nyine amamwe mu gusambuka umupasi arashobora guta umurongo akajya mu byo bati aya mategeko izacu ntibijyanye ubashobora kumukuramo akajyana nawe naho rero niba byarabaye mu gihe kiza gatolika yabonye yuko ibyo bintu icyo gihe n'imikorere y'iryo dini aba bagomba kubwira rishasha n'uburenganzira bwabo reka ntitwabyaje mugabo bahagira ibintu bitunganije mugabo batitira irindi dini
bakagira ijyabo bagasenga mu burenganzira ibisigaye abarundi bose bahumbe tufuta ko ataha nta tete na patricia nta buryo budasanzwe bwo gufata abo bantu bwo kwaze ibyo twafata batasanzwe nk'abandi cyangwa twafata yuko aya mahunze mu bandi kandi tukabateka akamu ko butahuka ibyo bibondo bikiga kuko n'ubu tuvugana hariho bamwe babwe ndazi n'umugore yatwaye umugore n'abana batwara umugabo mu ku kwezi ku 2017 umugabo yagiye ku kazi asanga umugore yatwaye abana mu nyuma asanga yahamaye telefone yaho muri Congo aho bari bari niho bamubwira bati abo bantu bari kwa Zebia umva ko ibyasa igihe ndi n'isamburi ngo erega nino cyari kibazo umugore yaragenda umugabo atazi yaroye akamara yigatagaruke umugabo cyaha kagenda umugore abana batazi yari cyari ngo bikomeye cyane niwaza yuko no gutunganya amasengesho birafite urutonde ingere bitewe dafugira kageza abategeko twebwe twasaba senga kuko twituri leta y'ubuzima imana yubaha imana umugabo wako umuntu wese yifuza guhesha icyubahiro imana cyangwa uwe icyubahiro bikira mariya uko amwemera abikora yifunze
namwe
iyo dukora mu kajagari ibyo ukunda ngo usanga mu gihugu habaye izindi ngorane ibyo nabujya hadu sinavugishwa ibinyoma nani mwabyumvise reka muntu yigaye byoroshye abikora amasemi cyagenze ngo turabishije ibinyoma bahenda abanyapolitiki bahenda abantu
Nishongo fingufi mushana cyanse ziraje.
Niko nyaga bajya bari kuri igihugu amarasa ngo tubahagira mu mazi bari gishimira no barahamuka bo banahudije ngene. Ngo mvuga mbona cyarabaye.
Yego mereka reka duhi jambo kandi reka duhi jambo ambassador ndaruzaniye nawe nyene agire icavuze. Agire icavuze kubyashikirijwe na Bwenge Jean Bosco. Ambassador Gamaliye ndaruzaniye kubyashikirijwe na Bwenge Jean Bosco. Mukanya gato cyane ngose namu munota umwe.
Kibazo mbona gihambaye nuko tugomba kwishyura icyo kibazo twebwe ntidushobora kukishyura kuko ntibyitse ubwo bubasha abo bantu basenga rero turafise abantu bize cyane ibyo gusenga i Burundi mu madini yose ngira bahanuje abo bantu boshyira mu gaciro bakiyumvira ingene bishyuje ikibazo cyo gusenga bakabwira leta ingene yo kuyigenza kugira amahoro ntahungabane inzi ko byabaye ariko nibaza ko inyishu y'ingene basenga itokoga ubwa mbere na leta leta yohanuza amakuru b'amadini ifite mu gihugu bakiheza inzu bintu muri buke ibyabaye mu Rwanda kera ikibeho na Alfonsine yabonekewe iwacu i Burundi kuri bagaza muri uko abantu bagenda mu gihe cyo kwamaza arahisha igihe hose hari bigoye mu gihugu imitwe y'abantu irahinduka ibyo rero bigasaba yuko abantu babigiye cyanke babitegera gusumba bohanura leta nyine yigenza bwa mahoro ntahungabane kubera icyo abantu ntibatuze mu bihugu cyabo kubera ko ibyo biyumvira kumbure leta zanize abandi n'ingoga ibyo nibaza yuko tubirekera leta n'abandi ni Burundi bakayahanuza sinzi ko bayahanuje icyo kibazo ngo gitobora ikibazo kihambaye uno munsi nuko abantu batubandanye baturatura iyindi myaka kandi bafite iwabo nicyo kibazo cya leta y'i Burundi iteza kurondera inyishu hari kubacira urubanza nagira tubyiyubare uyu mushya ntahe Bwenge Jean Bosco yobavi butinde kumbure n'ivyo mugabo ngira kubacira urubanza biragoye cyane cyane mu minota mike y'ingiyi tutabumvirije mutababonye abazigiye batabibajije buhambaye ushobora kuvugira kuri cyitwa cy'urubanza twirinde guca urubanza rero
yego mbere tubiyutse nshuti mwese ko muri kumwe nabandanya komiriza iradio hejuru y'America turi kumwe na Nduwimana mwiwe neza
mwiwe neza Frederic
mwiwe neza buni hehe Nduwimana
ndi bigisaga cyane mu Burundi
mura se kibazo mu afite icyumviro turi ko tuvuga cyane cyane ku Barundi bahungiye mu Rwanda bwe
kamanyura namwe bwe mwisha makuru mwitanga mutibize kaganya kuda ikiganiro ifite ya America
yego murakoze nduga ku jambo ikibazo cy'icyumviro
yego 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 kibazo cy'abandi cyambere nshaka nibaze abatumire kibazo cyambere nza kuvuga ku byerekeye Nigeria yitira idiri ya gatorika de najya na mira rije abatumire de yako na yako wa mwege 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 kuri byaje ya de de yako bona Nigeria yitira ibintu bya madini akari idiri ya gatorika none kiwa bitu bari je matege ko gatorika ari yo yenyene ya de itiganije mu bintu bidigi kuri kandere ifaka bintu nacho yakuye none izo muntu muntu ziri hariya zibaze mu Congo zibaze 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 kitira izina ngo ligaterika kandi atari gaterika barayo bakitaweke mu Burundi amahoro ni yese mu Burundi bwa ati murakoze
murakoze ndiwimana reka dutangwa duhijambo mushyana he Dionisa nyandwi kuko kwa mu gatewe nandi w'Imana mukane gatoye cyane rwose ibi ni bibazo mwamaze gushikiriza duka ku jambo nyandwi
yo ndi w'Imana ivyo vuga birumvikana yuko hari byo atarategera mu byo wacu twebwe turaba katolika nivyo kubera yuko twabashije muri katolika kandi twabonye dukurikira idini ya katolika gushika n'uyu munsi kwa twagiye businde gukurikira yamabonekerwa yahabereye yabikira Maria byo cyabidukura muri katolika cyangwa byo tuma tugwa muri katolika cyane gose ahubwo kubera ko bikira Maria bizi ko ari umubyeyi wa Yesu Kristo niba ahakana ko bikira Maria batamwemera muri katolika arazo bitubwira ko tutakira abakatolika twebwe turibo cyane gose
mushena he Terence Ntiraje ku kibazo cyashikirijwe na Andy Imana hamwe n'ikimwe
ego murakoze cyane
umuntu tumwe akane gatoye cyane gose
ha handi nashaka kubabwira murabona ko ejo muri narakurikiranye ijyu rya Amerika muri yindwi ibyo nsodereye murabaza amasana ubuzeriya mu muheruka ryari mwari kubaganiriza bamwe muri bariko barahunga kandi mwabigize neza bati ngo bamuheruka 2012 ibibazo bishobotse bigoye no gutahura ntituzi ko ubuzeriya ari Imana urumva yonga kongera agasira kuboneka nibyo bifite ibintu byabo urumva birahambaye nibyo tuvuga tuti ni kubyitondera no kubiraba neza urabyumva nibyo bituma tuvuga tuti twebwe abarundi bahunze bose n'abarundi n'abana b'u Burundi kandi turahikaza nibatahuke umugabo wabaye niba abakatolika katolika irafise ibirwa shingiro ryayo igihezegwa ko umwikizi ya katolika umukristo wese w'umukatolika arajyubahiriza idini kanunaka yafise amategeko ntunga ya shengero ihezegwa ko umuntu wese abaye ko ibyo aragenda agategura ibyiwe kandi leta mu gihe bitononera umutekano iramuha uburenganzira bwo gushyira ishengero noneho nimba barabonye ko bitagerageza kuko ntikwari kuza kuraba gusa ibyo bavuga byiyekwa bamayo baragenda bakamara iminsi bakamara iyinga cyangwa ibibazo bikomeye hanyuma hagera igihe katolika yabona yuko umenga ibintu bariko barakora ntibijyanye n'imikorere y'iyo ekiziya baravuga bati ibintu ntibishoboka baratabaza leta natwe dushaka yuko abo bantu bajya mu rutonde niwe ubuzeriya ataboneka ubuzeriya yonga uba ari hehe mbega aho bahunze barahunganye ntibuka bashobora gukurikira umuntu batazi ko ari umuntu w'Imana cyangwa ashobora kuba yarinjiwemo n'iyindi nzemu ihumanye ishobora kumukoresha ugasanga barazimirya abantu kuko bibiliya yose bazi ko ari iyi iza ngo mu minsi ya nyuma hazoza abantu bigira abavugishwa n'Imana ngo kandi bazoza bambaye nk'intama ariko ngo benshi muzibamenyera ku byo bama ni ukuvuga ibikorwa byawo ni ukuvuga yuko rero nta muntu asenga umuntu w'Imana ahitana ikibando akaza kugwana n'abatoyije nta muntu w'Imana leta yatanze itegeko n'itonde avuga ngo kiwe ndabyase agakoresha ingufu ibyo si Imana ituma abantu bagatoya haba namba muribuka yuko na cya gihe umuntu ahagaro kabiriya kandi igihe baje gufata umukiza wacu Yesu Kristo iyo tubwira ko twese mu bwuzure bushasha bwa katolika cyangwa se
dushaka akanya kasana ariko karihuta mu cyaro cy'Iransi
reka nta bintu byo gukoresha ingufu aragutora gusubiza ko kaza bushobora bagiye kumubamba ni ukuvuga yuko izo nyigisho n'ubemera Kristo z'ukuri nk'abakristo ariko bavuga shuko yakora nicyo gituma abantu niba ari abasenga nibaze hanyuma bitunganye nundi wagomba kugira idini ryawo cyangwa ishengero amateka atomoye mu bushikiranganji tuvugira tubaha ubutonde bw'ibisaba kugira ugire ishengero cyangwa idini agenda yabikorere ko basenge mu
n'uburenganzira bwawo
mugabo kugomba kugira ibinyuranye n'ibiri kavuga iti natwe bishabi wacu muri icyo gihe yagaba yari yavuze ati mbega hari ikintu ngo tuba tarafashe kugira umutekano ntuwe ubu harasohotse ingingo nta bari ibintu bita amasengesho mu byumba mu ijoro binyegeke ariho hakorerwa ayo manama n'abantu batari bo ba esiko bigira abakozi b'Imana baza guhenda abantu bavugishwa ibinyoma
ego mereka reka turi ijambo akanya karagiye gushyira na henze yari yaje reka turi ijambo reka turi ijambo ambasaderi yaruzaniye nawe nyine agira icyo avuze ku byashyikirijwe n'umushyanahe Ndiwimana mukanya gatoye cyane rwose ambasaderi ndaruzani
murababayira nagira ngaruke ku bindi encore une fois nibaza yuko tutocurubanza mu byerekeye amadini dufise ububasha dufise ubushishozi bukwiye nagira twiteho umuntu nk'umuntu w'umurundi ahuha agaturatura imyaka n'iyindi nta nyishu two murongera washobore kuronka tura tuje mu gihugu hanyuma ireke ikwemera kubihanuze n'abandi bazi guhanura gusoma ukwemera ikibazo rero kuzewe n'ubu nyene nagira ukebugufi tureke gukurubanza mu kwemera kumbure kwifite ububasha n'ubushishozi bukwiye igihazo gihambaye hari abarundi baturakura bavuye Burundi nono bavuze imyaka hafi ine ubu naho basubiye guhunga baturakura naho nyine bava aho bari bahungiye Congo none bahungiye mu Rwanda no gushimira u Rwanda rwabakiriye kuko n'abantu b'abarundi kandi nta n'umwe yotegera ingene hoba uri nyinshi Burundi nagiye areti hanuza amakereziya kandi bace bugufi biyumvire bamara iminsi n'iyindi kumbure begera abo bantu bababaze icyo bahunze n'icyo biyumvira kugira ngo dutore inyishu y'ibintu si mu ntahe mu gushyira hamwe ibyiyumviro tubaciye urubanza rero imboni ingene tutokora ko ingene tujya inama icyo nacyo n'ikibazo cya leta itegerezwa kurondera uburyo abantu bovugana abahanuzi bakabafasha kugira abarundi bagirirwe neza niyo tashe ya mbere ya leta
icyo kibazo
turakigeza gufasha leta kuyifasha kurondera inyishu y'ibintu by'impunzi ngene zotaha mu mahoro kugira uburundi we mahoro abarundi bwa ku Burundi bose bari hamwe tusira twese dutanga icyiyumviro mugandi tucira urubanza umuntu ariko ariruka mutamaje neza igituma ariko ariruka
tubibute inshuti mwese ko muri kamarabandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Pacifica mwiriwe neza egira telefone mwiriwe neza egira telefone muvuge cyane ikibazo icyumviro yego turakumva
ama ikibazo cyane nari mfite nakomba kubaza uwo
vuga cyane gatoyi Pacific egira telefone igira telefone mvuge cyane
ndakubata mwaze yuko benone aho muri Congo bari barahungiye boba naho nyene babahoye uko kuntu basenga cyane ama nkagira ko mbaza nuwo munganizi mushika gakwiye ntware hagati be hamwe si ushika bakavugana n'izo punzi kubyerekeye ukuntu botaha bakagira ko babasaba nuko boborohereza mu masengesho yabo hamwe babafate yuko bogaruka mu Burundi mu gihugu cy'amavukiro bakabasaba yuko bosubira kuba uburenganzira bwo gusengera aho hantu businze bubibemerera nk'abasanzwe bahagarariye igihugu kugira ngo borohereze umuntu uwo ari we wese mu mibereho y'ugusenga cyo nicyo kibazo nari
murakoze Pacifique ikibazo cya mbere nibaza ko umushana nyandwi Dionise asa n'uwacishuye ariko ko mu kibazo je reka agire icyo kivuze ko mu kanya gatoyi ni ikibazo kibaza niba naho muri Congo babahoye ukuntu musenga mu kanya gatoyi cyane rwose nibaza ko mwigeze kubivuga
ukuntu dusenga byaragiyemo kuko aka imbarutso ya byose yava n'ubundi kwito soresore nagumye mvuga ko zakomeza kudukurikira ukuntu yo zavugana n'abantu badutoteje baturashe n'iyindi bakoranye nabo nibo babizi mu gico cuzi nuko iminsi yose tuba tubona izo soresore zikizura aho twaba mu bisagisho zikaza gukiza aho dusengera urumva n'ubundi bintu byava aho n'ubundi byatanguriye
egome n'umushyana transfer ntiraje abajijwe ikibazo kibaza niba mu gihe abo barundi bahunze bo kwegera leta bagasaba ukuntu tunganya ibisabisho byabo niba leta yo borohereza niba leta yo bemerera mu kanya gato cyane rwose naho mwa
murakoze cyane ubwa mbere kora kumenyesha ariko batubwiza abandi n'amakongo yuko atarundi bagiye gutera ubutumwa mwaka kuri izo mpunzi zahunze inyamba zayo ziyo nyine muri Congo icyo sico hanyuma icya kabiri abarundi bahunze saba bakwa deviya gusa abarundi bose kandi leta yamaze gufata ingingo zibereye kuneza yabo icambere nico mukuru igihugu yarafunga yuko amatungo yabacungerwa amatongo n'ibintu byabo bingaho cyo nayo byakere umuntu yahunga bari bagacokira mugasanga amayeta yarahari cyo gihe basabaye abandi bantu gasanga ubutungiro kwega bibona neza imanza oya iyo ni igihugu yambere yafashe ya kabiri nuko bitegeye kwakira n'usanzwe iyo yasambutse tukabafasha kugira ngo bashobore kubaho neza ibyo bitera biteguriye kandi ni kwiyabikora kuri abandi badari hari onabwira amaze gutahuka leta yarabikoze ubwa gatatu nuko umuntu wese yipfuza gusenga hariho araza bakamuha urwandiko kuri ishengero hariho ibisabwa biri mu itegeko hariho ibwirizwa ryamuha kubwirizwa shingiro rigenga ingene amashengero yemererwa n'ingene akora araza n'ubu birirwa barasaba n'ubu hariho umugwi w'igihugu leta yagiye yamaze kugira umugwi ugizwe n'abanyamashengero ugenda wiga ibibazo biri mu mashengero ingene byogenda n'ingene byokorwa ngene amashengero yemererwa n'ubu tubahaye ikaze nimba by'ukuri bagomba gushyiraho idini cyangwa ishengero ryabo bagomba gusenga bifuza amategeko twebwe ibijyanye ruguruye kuko abaza kubisaba ntunda kurara ngo nurucanye n'uriya ahantu abanyamahanga babyemerewe abantu ni bo byavigwa nabo nyamahanga bikeneye baraza bakabisaba kandi bakemererwa none abo barundi bene wacu boreka koroherezwa gute kugira ngo bashireho idini ryabo cyangwa ishengero kugira ngo bahize batashe gusenga mubona umutekano bisunze amategeko leta yarishyizeho ahubwo tubateye akantu kugira ngo batahuke n'ukuri na bene babo bamaze gutahuka barababaza ngene bamerewe nta n'umwe afite ikibazo
Ego meko, tumi usen suti mwese kumika mwara wanda nyakumbiriza ila diyo hiru uja Amerika tuli kumuna Ezekiel. Ezekiel, mwini weneza? Ege la telefone mwufuge chane?
Ege, mwini weneza.
Mwini weneza, mwini hehe?
Ibu Jumbura.
Izi naje kilundi ninde?
Nyondorere.
Nyondorere, duga kujambo, ikiwazo uchi mviro.
Maje kuramutsa wo mushikiranganje we ntwara yo hagati mu gihugu
eh ni muunganirizi akaba ni muvugizi w'ubwo bushikiranganje
niko ndamuramukije
yarakumva duga ku ijambo
ubwo ndaramukije namenyesha makuru bwo ku cyo cya Amerika
mwiriwe neza
nkaba nagomba kumanza kubaza uwo avuga kavugira abo kwa Zeriya alo
duga ku ijambo sinzi ko yabivuze gutyo ariko duga ku ijambo
yego nagomba kumubaza twarakurikiranye ibyagiye biraba biyitirira idini gatolika kandi tuzi gatolika ingene isenga nuko imigenzo yabo igenda tukaca turaba ibyo bariko barira biyitirira iryo dini tugasanga ntibihura n'iryo dini bareke rero kuvuga ngo bahunze ngo ubutegetsi nta butegetsi bubarondera bafite icyumviro cyo gushinga idini ryabo bugira bakabisaba baciye mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati bagakoresha amategeko bareke kugenda babesha ngo bahunze leta ngo leta ibikira abatoteza nta leta ibikira abatoteza kuko abemeye gukurikiza amategeko bobo irabubahiriza
murakoze
amarebe parabaza ati twarumvise ko bateye bajya mu gihugu cy'u Rwanda mbega mu gihugu cy'u Rwanda aho bata amategeko ariyo tukababaza ko bavuga ngo muri Congo babahunze HCR hoho mu ko tuzi HCR ikora cyo kimwe hose ku isi ubu baribaza yuko batoroherezwa mu Rwanda ho
murakoze Ezekiel ni ndoreye reka ibibazo mubaje n'ibibazo bamaze gushikiriza ariko reka duhijambo ambasade ya Gamaliel Ndaruzani yavuze ikibazo gihambaye cyane rwose ko muri iki gihe byiza cyane cyane ari uko kuraba uburyo bw'ukuntu abo barundi botahuka ikibazo cy'idini nacyo kikayagwa hagati y'abanyamadini eka na leta nyine irimo hari ikintu mushaka gushikiriza cerekeye ibishikirijwe n'ushanahe Ezekiel ambasadeur Ndaruzani
murakoze mwavuze ko namaze kuzishura uko nibaza jewe nuko ibibazo byerekeye kwemera ukwiyenye abantu bayaga n'Imana ingene abantu baje mu madini araho kumbure birenge umutwe w'umuntu umwe guca duca urubanza najya nsubire nsabe twese duce bugufi kurondera babinonosoye bariho babizi n'ubu babikora muri ayo madini bafashe leta kwiyumvira
ingene bwo kwishyuka kibazo ariko gutoteza aho basenga nibaza ko byoba ari bibi cyane ko byohera kandi yashobora guhera habaye inama n'ingingo kandi bahanuzi bariho nibaza ko baranyumviriza muri kereziya bariho gufasha leta kongera ingene ishyuka kibazo ikindi amaho kikiza ni uko namba gushimira umukiriya ntahe ndayiraza ko yabwiye impunzi ko ibintu byabo bikiriho ataho byaroye leta ibitwongerere umutekano icyo ni inyisho ya mbere kumbure bofatira ko kugira abantu bemere gusahura icyo ni ikibazo gihambaye mvugo yishuye ko ari byo mugabo impunzi ntizemera ko tuvuze kuri radiyo ukubibashikiriza kugira babyumve abari Rwanda abari Tanzania abari n'ahandi icyo ni kimwe mu byo leta yofasha kwereka impunzi ko ibyo yabatatu byabaye zishobora gutaha ntajya ndabimushimire cyane rwose kugira ngo kumbure n'izindi ngingo zikurikire ko kugira impunzi kandi icyizere ko leta yitaye ibyabo ibyo nibyo bintu bya mbere nibaza ko bakumvira ko ntibizonyaruka bizofata umwanya kuko ubuhungana kwiziriya uko kuko leta rero nagira nsabe ko leta yobandanya kuri iyo nzira ikashyikiriza impunzi inyigitomoye nk'iyi yari abashyikirije ati impunzi yanyu niho biri nimutinye gutaha niho biri nagenda nimutinye cyane rwose ariko ikibazo cy'ukwemera ko gisabira inama leta ihanurwa n'ababizi kuturusha tukareka gucira urubanza bene wacu tutabumvirije tutababonye
egome tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Christian mwiriwe neza amahoro
mwiriwe neza Frederic
mwiriwe neza muri hega Christian
ndi Bujumbura
izina ry'ikirundi ninde
izina ry'ikirundi nitwa Nkurunziza
murafite ikibazo murafite icyumviro
ego nje nashaka shikize icyumviro
ego
nashaka ndaramukije abo batumire
barakumva
ego narishaka mbaze wo yaserukiye umushikiranganji w'intwara yo hagati mu gihugu ego ndamubaze ko bavuga ko abonye bo abo banywanyi baze biya botahuka ko bafise kubacungerera umutekano kugira ntibaheze bamererwa nabi
murakoze
kubera n'igihe bavino bavuye ino ntibari bamerewe neza kubera hariyo abapfuye bahasize ubuzima twosaba rero ko hamwe bababwiye ngo nibatahe nibabacungerere umutekano bimwe bikwiye hama bagenda babwiye n'uyu yaserukiye abonye bo kwa Zebia ko umutekano wabo uzo wucungerewe bikwiye hamwe cha uzo hava aza ngo ahasiguzi
murakoze Christian Nkurunziza reka duhe ijambo mushena Hitrance ntiraje kuri ako kama umuteye twumve agiye cha bivuze ko
nagara gushimira Christian ku kibazo yabagije banagenda bibutse yuko leta icungera umutekano abarundi bose atanuma buyemo kanda kishyana ari mu gihugu cy'u Burundi arabibona hanyuma yagenda bose ariko batwumviza yuko ku bantu bose muzi bari hanze atari abantu 34 ubutungane buri kubarondera basigaye gufatwa mu bagombye gutemagaza gutegetsi bacitse ntuzeye sentare z'u Burundi nta wundi murundi n'umwe ari mu buhungiro baba banywanyi ba Zebia baba bandi b'impunzi leta y'u Burundi hari umuntu abandirwa n'abo bantu 34 barabakeneye bariko barondekwa kandi bafashe bacira urubanza ariko abandi bose bahawe ikaze mu mutekano umwe wese ajya mu rugo iwe nta gutahuka n'abantu bamwe bagira ikambi ahantu barunda hamwe oya n'abarundi nk'abandi nakoreye ko bamaze gutaha bafashe n'akarorero si byiza ko ndakumuvuga ku iradiyo kuko
kwera nawe nyine umutekano we kumbure abo batacumbyumba kome kumbure babagira bati eh nakaraduhimuki mugombye ko harimo bari vuye muri bari muri Kongo batahutse harimo nabandi kiye ushaje mutandukanye barondera ko osizwa mu kazi kandi leke zobikora ico gituma rero ubu bari mungo zabo baratekanye nako ndamuhumurije abo bose yuko ara barundi nkabandi mbere yo kwenda gufata umuntu wo kwanaka bidakenewe ahungu gutuma kare umuntu ahungutse agatahiwe akiraho nkabandi muri ya nyabune ubucungira amahano umutekano igihe n'abagenzi intwaro umutekano hanyuma no butungane n'abanyagihugu nabo bose bahungutse barimo tugakora mu nani mukumbatiye no gusimbataza y'amahano umutekano atari umuvanguwe atakura bidini atakura ubwoko cyangwa atakura ngo umuntu ataha cyane hariya murakoze
tukiri ku mwebwe nyine terrance na hiraja turetse kurindira izo mpunzi zitahuke zisubire mu vyazo hariho umugambi wa leta wo kuzishikira nkuko vyatewe akamugaha mu kiganiro na ambassadeur Marie Ndaruzani avuga ati leta y'u Burundi ikwiye kwegera abo bantu ikabahumuriza hariho umugambi kushikira izo mpunzi aho ziri
makamiza kubitangura nagomba kubanza gushimira mu bihugu duhamije ubwa mbere nagomba shimira leta ya Tanzania yabitanguye kera aho Dar es Salaam habaye n'amanyabutatu kuko burya ibyo gutahukana impunzi byafite amategeko byifunga ni ukuvuga yuko igihugu bavuyemo n'igihugu bahungiyemo nishyira mu mutwe w'abasere baricara bagafata ingingo zibereye bahabwa n'urupapuro rw'inzira rw'ingene bose bagatahukana izo mpunzi hisunzwe amategeko mpuzamakungu agenga impunzi hanyuma kandi n'u Rwanda twebwe twaramaze gukera kamu mu Rwanda na Kongo Kongo nabo nyene ni badakwasika gutora itariki naho bamaze kutubikira hamwe bamaze gutaha kugira ngo twige ngene butahukanwa neza bisuza amategeko uhabye zage birasibirwa mu matariki kugira ngo habe yana manya butatu hagati y'u Burundi na Kongo kugira ni wacu batahuke mu Rwanda leta y'u Burundi yamaze gutera kamu kera yuguriye imiryango n'ubu tuvuga tuti umunsi ibihugu bihaye indara n'u Rwanda rurimo n'ubu bwokwemera yuko inama nyabutatu iba hagati y'u Rwanda n'u Burundi na HCR ubundi nta kibazo ufite kuri icyo kugira ngo bene bacu batahe niyo nzira nziza kandi baraboheje ntihagera abantu baba bari impunzi mu Rwanda cyangwa ahandi bavuga ngo inzitizi ziri kuri leta y'u Burundi oya twaruguriye imiryango nje gitumwe yuko duhana imbibi bamwe bamwe no mu Buganda uraza kushika nganje yaje ubu wacu na bakagenda nabo nyine nibaza ko mu minsi yavuga hazo inama nyabutatu kugira ngo nabo nyine twige byatahukanwe hisunzwe amategeko n'ibyabo igifumbiro kandi neze neza ndumva rero kugira ngo tubashikire leta y'u Burundi yabifata kuva kera n'ibyo byabo kuva kera irabyiteguriye atoya kamo ihuze duhanire kugira ngo ibyo bintu bije mu ngiro mwakoze
munsi na nyangwe iyo ndinze ikintu musaba ikintu musaba leta y'u Burundi kugira ngo mwumve ko umutekano wanyu ukingiwe kugira ngo abarundi bari hanze muri kumwe mu mugwi wanyu batahuke ikabasubire mu miryango yabo n'izabo n'iki mukanya gatoya cyangwa se Dionis
abasengera ubusinde icyo dusaba ni twose umutekano wacu twenyene twese twosaba yuko byo kwigaragaza ko umutekano wuzuye ku barundi bose n'abarundi kazi umunsi rero umutima utwobona kutekanye kuko ibi byo mu rundi tubikurikirana tukumva ko amahoro n'umutekano bitsimbataye by'ukuri mu gihugu cy'u Burundi atari umutekano w'iwacu gusa ari umutekano w'abarundi bose twebwe imitima yayo heza igatekana tugaheza tukagira icyo dushikirije kijyanye no gutahuka naye handi kuvuga ngo umutekano w'iwacu ka nta mutekano w'iwacu twaba twisangije twe duharura umutekano w'abanyagihugu bose ntitwabona yuko imitima itekanye tukurikije nyine bizo bimeze mu gihugu bizotera kamo badutahukane
ambasaderi Gamaliere Ndaruzani nashaka mutera kamo eka impunzi z'abarundi cyane cyane abo bari bahora Kamanyura n'impunzi muri rusange eka nakamo mutera leta nakaye kugira ngo abarundi bose basubire kunezerwa mu byabo
yewe nibaza yuko akamo utera kambere nuko inzego za leta zo kwihweza neza ico kibazo cy'impunzi zose kurya mu gihe bagira amasezerano ya Arusha barondeye uburyo impunzi zose zotahuka mu mutekano i Burundi barakorana abaserukira barwanyi baritaba barashinga ingene binjira barondera ingene binjira mu nzego z'igihugu
ingene bakinjira akanya kuko katujana ambassadeur Musozere
ego nibaza ko n'ubu rero leta yo kubira kuba ya mbere abandi bose tugaherekeza
ambassador Gamaliel Ndaruzaniye murakoze cyane guse ku kanya mwacyo kugira ngo duganire ku kibazo gihambaye cyo negose cy'impunzi turagushimiye namwe mushyana cyaranse ntahiraja ndagushimiye mushyana haye nyandwi Dionyse ku kanya mwese mwacyo kugira ngo tuganire turashimiye kandi abaduteye akamo kose bagashikiriza ibyiyumviro byabo n'ibibazo turabashimiye namwe nshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro mugira amahoro n'umugoroba mwiza.
Mubandanye kumviriza radio Ijwi rya Amerika.